bo muri Burundi. Humura Burundi.
Humura Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibitata byose by'ubuzima bw'igihugu. Humura Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Niteka jinsi nchuti wakunzi viganiro Humura Burundi cha Radio RPA kwa mwandanya mudutega abili mudukundile tuwahe mgilio ni kaze mwana makurumu kirundi mkulike na mchia kuri internet wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI no kumuhora wa WhatsApp nimero ubusa 99 1908 1951 24 ubusa kabiri ano makuru akabagize ngingo nkuru zikurikira. Kuna mugwayi ari kuriwe kuvurwa muri komine Rugombo mu ntara Cibitoke aterekanye gapapuro yiyandikishije ko kugira aze kwitaba amatora y'ibwizo shingiro yimirije. Urongoye zone gitanga mu ntara ya Rutana aragirizwa kuba afite uruhara runini mu nyiruzwa ry'ibikoresho cyo kubaka ikiraro cyo kuruzi Musasa. Ubu ibikogwa bikaba byaragaze nayo abanyezamu babiri bakaba ariyo bafashwe barafungwa. Igitojo ngo kubwa essence cyasuye kuba umuzibibuye mu ntara ya Ngozi haraciye indwi zibiri. Agataho ngo ubuhinga bushashe bw'igihugu cya Tanzania mu bijanye no gutoza amakori ku gitoro cinjira mu gihugu cy'u Burundi nizo zatumye hibonekeza bwo bukene byasikirijwe na Komi Manirakiza umushinganje w'utare na gataka mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru hariya i Bujumbura. Kuri mikrofoni Hermes Nibandetse mu biga vyuma hari Fabrice Nimurukundo twese mu team samwe kaze ngido nido yano makuru. Ano makuru tangura bijanye n'umutekano wari kiziga cy'umuntu umugabo kimaze iminsi kurubibe rw'imitumba ya Maruri na Gatukuza muri komine Gashikano mu ntara Ngozi kihari. Amakuru ava kuri iyo mitumba akavuga ko icyo kiziga cyari kimaze kononekara. Uyo muntu gushika ubu akaba atashobora kumenyekana. Emmanuel Ndayishimiye.
Icyo kiziga cy'umugabo kimaze kononekara kiri ku rubibe rw'imitumba ya Maruri na Gatukuza muri komine ya Gashikanwa. Abambere batanguye kukibona mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri. Abanyagihugu bakavuga ko ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri icyo kiziga cyari ko kiribwa n'imbwa. Mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu bakaba basanze icyo kiziga kitagira ukuguru kumwe. Amakuru atangwa na bamwe wajeje intwaro muri komine Gashikanwa tumenyesha ko imbere y'uko bamenya hari icyo kiziga babibwiwe n'abanyagihugu. Aya makuru abandanya avuga ko abajeje intwaro barindiriye abo mu gisata cy'ubuvuzi bavuye Ingozi baze gupoma umuti kugira babone kumukurayo, ariko gushika muri kino gihe icyo kiziga kikaba kiri muri icyo kibanza. Abanyagihugu bo muri ako karere basaba ko icyo kiziga cyo kugwa muri icyo kibanza ngo kuko bashobora kwandura ingwara narijya kimaze kononekara. Bamwe mu bajeje intwaro muri komine Gashikanwa bamenyesha ko icyo kiziga cyo mu nyagihugu gitarashobora kumenyekana cyo kimwe n'abamuganda guye.
Arakoze Emmanuel Ndayishimiye ari munyagihugu yaraye yanyurujwe n'abantu bataramenyekana muri zone Musaga mu gisagara cya Bujumbura. Tize nimubona yaheruka kurekurwa ava mu ivuriro rikuru rya Mpimba kuva kwa 1990 uno mwaka, aho yari yafashwe yagirizwa kugira uruhara mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Umuryango wa Desire nimubona bafise amakenga menshi ku mutekano wiwe bagasaba kumenyeshwa aho uwabo yoba afungiye kuko bivugwa ko yoba yaraye anyurujwe n'abakozi b'iperereza y'u Burundi. Tukimirana n'umutekano kano bantu ndwi niho baraye bahagaritswe n'igipolisi muri zone ya Musaga muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru dukura ku Musaga kamyesha ko iyo misore indwi yafashwe yagirizwa ko iri mu bateye grenade yaturikiye muri centre Warisi aho ku Musaga. Izagirije zamirirwa kure na bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Musaga bagasaba ko iyo misore yorekurwa kuko iri kwihogwa umwikeko. Ino Saint Valentin singira nkabo
iyo misore indwi yarayihagaritswe n'igipolisi mu ijoro ryake muri zone Musa. Kibaga komine Muhamu gisagara cha Bujumbura izwi ku mazina ya Ndayikengurukiye Thierry Barancira Vital Ndayizeye Emery Irakoze Lionel Gahungu Desire Egide na Remy abanyagihugu bo muri zone Musaga bamenyesha yuko iyo misore indwi yahagaritswe n'igipolisi yagirizwa kuba iri mu bagizi ba nabi bari bahijije gutera grenade muri centre Walisi ku Musaga aho hari gihe cy'isazi n'ijoro abanyagihugu baba ahegereye haturikiye iyo grenade atacyo yononye bamirira kure ibyo byagirije by'igipolisi bakavuga ko iyo misore irenganwa kuko yakuwe mu mazu aho yari ijyamye gushika ku muhinga mukuru uyu wa gatatu inyamiramabi yo muri zone Musaga yari maze kubabaza ikaba yasanze atacaha kibagira yamara amakuru twahavuye turonka ava muri zone Musaga kuri uyu muhingamo atumenyesha ko iyo nyamiramabi yahavuye ifata ingingo yo kubarekura
arakoze na Savarantin singira nabo kwa macakubiri iterabwoba nivyo bimaze iminsi biranga abanyagihugu ku mutumba Nyamabuye muri zone Kigoma muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo biturutse gikogwa umurwi w'igihugu ujeje ukuri no kurekuranira sever ugiye kuzohakorera bagasaba abajejwe intwaro gusukamwa amabisi amazi atarenga inkombe Josiane muza neza
ico gikorwa ca leta uyo munyagihugu avuga nico kurondera ibisigarira vy'abanyagihugu baganduwe mu bwicanyi bwabaye mu Burundi igikorwa kiriko gitunganywa n'umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira igiteye amakenga abanyagihugu baho muri zone Kigoma akaba ari cuka kibica amacakubiri gitanguye kuyibonekeza abanyagihugu bari mu migambi itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi bamenyesha ko bafise amakenga kuko ari bo batungwa agatoke gusumba abo banyagihugu bo ngaho muri zone Kigoma bakaba muri kino gihe basaba abajeje intwaro kubahumuriza kuko batinya kuzokwagirizwa amabi batakoze
arakoze Josiane muza neza mu kanya amakuru tubananize mu gisata cya politike
humura Burundi
mu gisata cya politike musenyeri jo kwivuna avansi kuri wa kabiri yaragiye gusigurira abasirikare bo mu ntara ya kabiri gisirikare ibijanye n'indo rwaje bwirizwa shingiro aca agira ko abasaba guterera amatora ngo kuko igihugu kibahemba kikabambika abasirikare mu ntara ya kabiri gisirikare rero akaba atari ibibazo babajije muri yo nama kugutinya ko boheva bakurikiranwa Bonfise Niyongere
umushikiranganje Emmanuel Nambokiye yamenyesheje abasirikare bo mu ntara ya kabiri ya gisirikare bihinduka gibwizwa shingiro ari hinduka risango cyane kuko hahinduwe ingingo 15 zonyene kugira ngo zizoshigwe imbere ya nyagihugu ngo babyemeze ijisho no gutwi bya FPA bikamenyesha ko umushikiranganje Emmanuel Nambokiye kwivuna banse yamenyesheje ko mu bijanye by'agateka kazi na muntu ingingo ya 50 yahinduwe kugira ngo ibuze ko ari umurundi yojanwa hanze gucirwa imanza mu masentare yo hanze kubyaha abayagirizwa bisanzwe hanwa n'amasentare mpuzamakungu kuko amasentare yo mu Burundi nayo nyene asanzwe akurikirana ababa bakoze mwene ibyo byaha umushikiranganji Emmanuel Ntamvukiye akaba kandi yamenyesheje ko ibiharuro by'amoko bitahora birabwa mu gisata cy'ubutungane bigiye gushigwa imbere wazorabwa ibice by'abahutu bigera kuri 60% n'abatutsi kuri 40%. Uso barongoye ugwego rukuru rw'abacamanza akaba ari umukuru w'igihugu nayo icegera ciwe akaba ruzorongoye sentare na yenyuzwa umushikiranganji w'ubutungane nawe akazoba ari umunyamabanga w'ubwo gwego Emmanuel Ntamvukiye akaba yaciye asaba abasirikare bo mu ntara ya kabiri ya gisirikare kuja kwiyandikisha kugira ngo bazoshobore kwitabira amatora yimirije umushikiranganji Emmanuel Ntamvukiye akaba kandi yamenyesheje ko abasirikare n'abapolisi bagiye kuja baragenwa aho bikenewe nawe ngo babe babura matari b'intara ijisho no gutwe bya RPA byari muri yo nama bikamenyesha ko umushikiranganje yari yarekejwe n'umuhinga mu by'amategeko yari yaje ava mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu akaba yari yicaye iburyo bwiwe uwamukurikira akaba cegera cy'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Major Joseph Ndayishimiye batazira peza naibu wanfu bwiwe hakaba hari Lieutenant General Prime Niyongabo umukuru w'ibiro bya gisirikare uwamukurikira nawe akaba ari General Major Jean-Paul Habimana batazira bishinga be n'utwara akarere ka kabiri ka gisirikare abasirikare babiri bonyene nibo babajije ikibazo abandi bose bashacoba kugutinya guheza bakurikiranwa bivanye n'ibyo babajije
arakoze bon fils niyongere icuka ngo sicize hagati y'imbonera kurezo muri komine Mubimbi na Mutimbuzi ni mu ntara ya Bujumbura amakuru atangwa na bamwe mu banywanyi umugambo wa SND FDD avuga ko kuri uyu wa mbere uheze iyo mirwi ibiri yatanye mu mitwe umwe muri bo arahakomerekera cyo bapfa akaba ari uko izo mbonera kurezo muri komine Mubimbi ziriko zirararikira abanyagihugu muri komine Mutimbuzi kuja kwiyandikisha izi mbonera kurezo muri komine Mutimbuzi zifata hagasotoro Emmanuel Nyongeko
bamwe mu bagumyabanga ba SND FDD bo muri komine Mutimbuzi baranegura inyifate y'imbonera kurezo muri komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura urongo zambonera kure muri komine Mubimbi Ezekiel Nduwimana ngo ni wafati ya mbere mu kuja gutegeka bonera kure muri komine Mutimbuzi kugira zije kwiyandikisha aho muri komine Mubimbi
banyagihugu bisanzwe turi kugaburirwa Mubimbi na Mutimbuzi itake impungenge n'ibiko bikagwa n'imbonera kure imbonera kure zo muri Mubimbi ziruruka zikaza guhitana imbonera kure zo muri Mutimbuzi ngo baduge kwisasisha mu ruhande rwa Mubimbi
kuri uyu wa mbere uheze iyo migwi ibiri y'imbonera kure ngo yaratanye mu mitwe umuntu umwe arakomereka bamwe mu banywanyi ba SNDD-FDD bo muri komine Mutimbuzi bavuga ko badatahura amatora yo ku nguvu
aca bakataga agace y'imbonerakure ivuye muri Mubimbi n'imbonerakure zisanzwe ziri ku ruhande rwa Mutimbuzi inkoni zishagira yaka hari umufasoni yakomerekeye none amatora yo kurinda kujya gukorerwa ku kivuko yakomeje bimeraho bishobora kuzabonahereha
abanyagihugu ba komine Mutimbuzi bafise amakenga ku bijyanye n'ayo matora aha bamenyesha ko hari abazohava batora inshuro zirenga imwe
ni ukuvuga rero biboneka yuko dushobora kuzoja gutorera habiri utorere muri Mubimbi kongera utorere muri Mutimbuzi kuko igihe cyose gihitiye abantu bo muri Mutimbuzi baguma muri Mutimbuzi ntibigera baduka hejuru muri Mubimbi ni ibintu birimo ifungu ntabwo ibyo bari gukora tegura bonya
aho muri ayo makomini abiri Mubimbi na Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura abanywanyi ba SNDD FDD bose bakaba basabwa kuba bahegeje kwiyandikisha bitarenze kuri uyu wa gatanu za nkuko amasoko ya RPA aho muri ayo makomine abandanya abitumenyesha
arakoze Emmanuel Nyongeko kuva kuri wa kabiri abagwayo muri komine Rugombo intara ya Cibitoke ntibavugwa baterekanye agapapuro biyandikishije ko ngo baze batore indugwa gibwirizwa shingiro abanyagihugu baho bagasaba abajejwe intwaro n'amagara y'abantu kuhagarika iyo ngingo ataruhahitanwa n'indwara biturutse ku kubura abamwakira kandi yari yashitse kwa muganga Hervé Niyuhire
Centre de Santé Rugombo nirimo mavuriro mato mato avugwa ko kuri uyu wa kabiri yari kuyakira abagwayi ariko babanje kwerekana agapapuro biyandikishije ko ngo baze bitabire amatora yihindurwa y'ibwizwa shingiro bamwe mu bagwayi batari bake nk'uko aya makuru abivuga ngo barasubijwe inyuma ku iteko ry'urongoye iryo vuriro muri kireho kazi
ku mavuriro barabirukanye uje yivuza ataha n'uje gusubiza umwana agashobora kuvugwa aterekanye agapapuro kuyandikishije
icyababaje abagwayi cyo kimwe n'abandi banyagihugu nk'uko aya makuru abandanya abivuga ngo nuko bazi ko gutora atari agahato ari uburenganzira bwa muntu muri kino gihe abanyagihugu baho mu Rugombo bakaba basaba abajeje intwaro n'amagara y'abantu guhagarika iyo ngingo atawurahitanwa n'indwara biturutse kubura abamwakira kandi yerekeze kwa muganga aha mukamumenya ko hari abana batari kubarahabwa icanco bazira ko abavyeyi babo batariyandikisha
arakoze Hervé Niyuhire kuri ibyo bijanye rero nico gikenye n'agatotezo ngo ntagitangaje na kimwe kirimo kuko ari byo vyamye biranga intwaro ya Petero Nkunziza n'umugambwe aturukamwo bivugwa n'umukuru mugambwe MSD Alexindo Ije akaba yanamagariye abarundi bose yobava bakagira gufatana mu nda bakagira urunani rw'intamenwa kuko arico nyine kizotuma kibakura mu bujabarimo. Alexindo Ije arongo mugambwe MSD
makimbu gitangaje muri iyo nyifato ya bajya batere kuko kuva bagera ku ntwaro na kindi bakoresheje atari gikenye atari ukwica atari ugusahura no gusongesha abarundi bashaka kuguma ubutegetsi ku nguvu no ku gikenye niko batanguye n'ubu niko babandanye kandi nimba abarundi bibaza yuko bazohindura baribeshe abantu bapfuye kuva kera ikibabaje ni uko haba ibihugu duhanye imbibe babireka bikaguma gutyo haba igihugu mpuzamakungu nabone babireka bikaguma gutyo natwebwe abarundi twebwe ubwacu tudahaguruka ngo tubyange uko turashobora kubyanga abasirikare naho bagashyigikiye irya leta ya kariya kagwi kari ku butegetsi ntibaba benshi kurusha abanyagihugu abapolisi naho baba bangana gutyo ntibaba benshi kurusha abanyagihugu abanyagihugu bahagurutse bagahagurukira rimwe nta gisirikare gishobora kubagwanya ngo kibatsinde nta gipolisi gishobora kubagwanya ngo kibatsinde kajya kagu kusenyuka ahubwo washaka guhamagarira abarundi aho bari hose mu cyo bakora cyose ko bohaguruka bakabyanje niyo nzira yonyine izobatabara
kuba umugambwe Sonia Frode buhungwicwe Kenya n'iterabwoba biriko bikoreshwa n'intwaro y'umugambwe CNDD-FDD kunansiguro bifise kuko Nkurunziza ashaka gutwara igihugu cy'u Burundi ku nguvu nk'uko yabikoze mu mwaka w'2015 Federico bamvuga inyumvira mukuru w'umugambwe Sonia Frode bu akibazaho igihugu cy'u Burundi kiyo kirava kiyo kiraja ubu kirongoye ibibazo umunyagihugu wese afite ubwenge ngo ashobora kwibaza akurikirana Federico Mvinyumvira arongo mugambwe Sawanya Frodebu
ku kibazo kijanye n'iterabwoba n'ibikenye biriko bikoreshwa na leta n'umugambwe CNDD-FDD umuntu yovuga ko ahanini atane insigoro bifise ko Nkurunziza ashaka kuba umukuru w'igihugu ku nguvu nk'uko yabigize mu mwaka w'2015 n'ubu yobikora nta kibimubuza ariko kurinda ahamagarira abarundi ngo bahindure bwiritwa ingiro mugabo ntabahe uruhusha no kuvuga bati ego canke oya bisa nuko yovuga ati ni mu nyemezi canke ndabasogote hari bimenyetso byinshi byerekana yuko iki kintu kiri bwizwa nshingiro ari iterabwo baridasanzwe riko riragirirwa umunyagihugu wese ahari uretse abakozi ba leta bariko barakwa amafaranga sakisakika ndetse n'abanyagihugu uribaza uyu munsi yuko umurimyi bamukura ku kivi ati genduzane kajya kantu ka recipe kerekana ko wiyandikishije cyanke bakamubwira bati wa munyeshuri we tahama ishuri yarugaye harimo ayugaye abanyeshuri birukanywe kugira ngo ababwira tigenda muzane icemeza yuko mwiyandikishije ejo bundi arambariye yuko ya muduga memento bahagaritse abarimo bati nimuvemwe mutwereka yuko mwiyandikishije birateye agahinda rero ntawe reka kubivuga uko biri cyo guhindura bwirizwa nshingiro no kurondera ku nguvu kwigumizaho ngo umukuru w'igihugu maze utemeye amwice kuko nibyo mbona bariko barigisha guta mu mutwe ati nze sange mwamuboshe ni ibintu bitomoye birigo barahendahenda urumva imvugo yabo niyo niho umuntu yibaza ati none igihugu cy'u Burundi kibaye icande kiriko kijahe kizovahe kijahe kizovamwo gute nibyo bibazo by'ukuri umuntu agifise akenge iyo bari ko aribaza urugwaruka ruri ko rurahendwa uko abanyagihugu ariko barafatwa uko amaherezo azoba yahe naho mukama
yari Federico bavuyumvira arongo mugambwe Sawanya Frodebu mukanya tumane makuru twateguriye mu gisata c'intwaro ibereye
hu muri Burundi
mu gisata c'intwaro ibereye abasirikare b'abarundi bari mu gikogwa co garukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia bariko bagirwa ko iterabwoba n'abarongoye ngo aho gutorera umuti ikibazo c'ubukene kibugarije nyuma yaho bamwe muri bo bari ahitwa Madai bashize ahabona ubusuma bwimonogoje muri izo nteko abarongoye baciye babagabisha ko abazomenyekana ko ariyo batanga amakuru bazoshikira mu ibohero i Bujumbura hakaba mbere n'abariko barasambishwa bagirizwa ko boba ariyo batanze amakuru mu iganiro muri Burundi Onezime dushimagize
biragaragara yuko kabisa niya abatwa nuko dosye bari bafise ihurira na byatanzwe kugira ngo yihumure twese twari kwicanye yamubuze ati nta kuntu ko bari mukishije kandi
aho basirikare bamaze gukorerwa amadosiye ne kaporal chef ngayimbeshe yagirije kugurisha ibyamwe by'amapome hamwe na kaporal chef Bigirimana yagirije kinzoga y'umuraha yatowe hafi yaha bari yiwe Munama bita Kozeri Morale Lieutenant Colonel Shimirimana arongaye abasirikare yabagirishije kuri uyu wa kabiri yagirije abasirikare babiri nyene ko aribo batanze amakuru mu kiganiro humura cha RPA bashira habona ubusuma bw'ibitoro n'ibifungurwa bukogwa na bamwe mu ndongozi za gisirikare ibyatangaje abatari bake muri abo basirikare
aho kutubwira kutwihumure yuko agiye kuraba ico gituma iyo rasio itabashikira neza mutaronzwa ibikwiye cyo gitumi cyo gitakigurishwa reka turabe gituma tubigurisha tukibasigure ahubwo habaye ukubabwira yuko umuntu yatanze inkuru kuri humura ahubwo ategereza gukurikiranwa ahubwo umuntu bavuga ati n'ibyojwe ndaryumvirije bimwe abo babiri bafatanywe itongo
abo basirikare bavuga ko hotoregwa umuti kibazo cy'amadolari 500 bari bagenewe atakiboneka ngo kuko ariyo mbarutso y'ubwo busuma butandukanye
nico tumwe tugasuti ico cyo cy'amafaranga z'u 500 ayo ntandaro y'imbarutso ya byose haba kumuraha haba kugurisha izo pompe haba kugitoro ibyo byose ni imbarutso y'ico kintu bagasabazwe n'uko rero batagomba kurukura amadolari yamaze gushika
Abasirikare b'Abarundi bari mu tundi turere twa Somalia mbere n'abakorera muri Kontenja bavuga ko ico kibazo c'ubusuma buvugwa imadai batacisangije
ikibazo ni kimwe kuko hose nta matari ubusuma bakuntu haza ngabo nta n'umatari taratorora atwara ikintu c'igisirikare ca Mugendi uko umwe wese ashite turi kamutwara ikintu kamutwara ikintu akamaka kwiyakiheruka ku y'ukwezi kwa mbere naha muri kontenja hashije amakontineri yugaye ariko ni gufuri nawe ushedoreza n'ubwo ni ukuvuga ajejwe gukurikirana ingene yashyirwa mu bwato igashana ntibaratabereka bati nikenze niyo kwande cyangwa nitanguye kwa kabiri
aho kugerageza gutorera umuti icyo kibazo cy'ubusuma bw'imunogoje hamwe n'ubukene bwugarije abo basirikare Lieutenant Colonel Shimirimana barongoye ngo bagira kwiterabwoba ko nibabandanya kubishyira ku maradiyo bazokururuka indege barangururanwa mu mpimba
naracishijemo ngo niba mushaka kubigira uwo mutashe kizunguzungu zibatore nko gutanga inkuru nk'iyo bazi n'impimba usaba kuba to umugire hamwe munsi y'intebe cya kizunguzungu hajya nticari busa rya igakumba zobatora umugire munsi y'intebe
abo basirikare basaba ababarongoye bahereye kuri leta y'u Burundi kureka kubasarura urukomba amazi atari uko naho bagasaba umuryango w'ubumwe bwa Buraya utanga ayo mafaranga bagenewe kwiga iyindi nzira bo yacishamo akabashikira atabanje guca mu minwe ya leta y'u Burundi
arakoze Onezime dushimagize mu ntara ya Rutana naho abanyagihugu muri zone na komine Gitanga barabazwa no kubona ibikozwe gusanura ikiraro cyo kuruzi Musasa kigabura umutumba wa Kazeva na Kiremba kimaze amezi arenga atano byarahagaze biturutse kunyuruzwa ry'ibikoresho bakavuga ko bitumvikana ingene yafungwa gusa abanyezamu bari bacunze ahari ubiko bw'ibyo bikoresho byo kubaka icyo kiraro mu gihe n'urongoye zone Gitanga yoba afite uruhara muri ubwo busuma agoma yidegembya Rachel Kagisie
icyo kiraro cy'uruzi Musasa cyafatanye barabara rikuru riva ku ikaburimbo rija imakamba no kumugwa mukuru w'intara ya Rutana abanyagihugu bakavuga ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere ibikorwa byo gusanura icyo gitarugwa byahagaze biturutse yuko isima n'amabuye byo kugikora byanyurujwe abo banyagihugu bakavuga ko badatahura igituma hafungwa abanyezamu babiri urongoye zone Gitanga akaguma yidegembya mu gihe bivugwa ko ari wafise uruhara runini muri ubwo bunyonyezi
na kuvuga bafashe mu itariki 9 z'ukwezi kwa mbere kuva munsi ibikorwa byaciye bihagarara batangwa gufungirwa mu gashyaka komine Gitanga kinyamiramari ako gashya bakamajemo iminsi 17 hanyuma niho bahamagaza n'uwo shegeza kiyitaba ngo bivuge bubaye kumutwara afishe ari naho baba batangiye amafaranga ubwo abantu barayarondorwa n'ubucungane hari hibwe amafera beto hibwa isima hibwa n'amagabye bijya bizi kingo akingiramo amabuye agomba gukora umwenda ufite neza
abanyagihugu bavuga yuko bariko barahomba byinshi mu gihe kuri ico kiraro haca ibidandazwa nkenerwa nka byose byinjira muri komine Gitanga bivuye mu mihingo itandukanye y'igihugu
bavuye kuri aho bazabujumbura za Gitega cyane za Gatsene Kayogoro Makamba ari nabyo byari bitunze abanyagihugu ba komine Gitanga reka mbere muri ico gice cyose ntibagiye baciye nayo banira kuko iyo bariko bariyenga kwiyunguruza bafata kikakwikaburiye bishya nk'ubutwara ubwaye baramuzana bagashyira kuri icyo kiraro hanyuma bakarukabuma hazeka mbere imoto ikajya bukayisarita busaki hajya aba hatomba bikita bukiza bakajya muri moto igihumbi umuntu nawe mu mugongo bakamuheka ku 500 ku bw'abanyagihugu rero biravye bariko bahahombera cyane kuko ubu iyi komine sinyabagendwa
twagerageje kurondera uburongoye zone Gitanga ariko tukaba twamukenye
arakoze hashere kagisiye mu bijanye n'igitoro naho havugwa ubukene bw'igitoro cy'umwogo wa essence mu ntara ya Ngozi haciye indwi zibiri abanyagihugu muri iyo ntara bakamyesha ko ibiciro byo kwiyunguruza byaduze haba kubiyunguruza n'imodoka canke ku mapikipiki muri iyo ntara ya Ngozi gucuruza igitoro kuri magendo bikaba biba ku mugaragaro abajeje intwaro barorera Jean Pierre nifashije
aho mu ntara ya Ngozi ku mastasiyo indwi aharangwa nta nima digitoro cy'umwogo bwa essence rihari haraciye indwi zibiri amakuru dukura aho musara cha Ngozi amenyesha yuko igitoro kiboneka naco nyene ku rugero ruto ari mazutu iryo bura ry'igitoro mu ntara ya Ngozi cyatumye ibiciro byo kuyunguruza biduga
ahe indwi zibiri hatashi hari amastasiyo yose harera uhereye mu harusani kaduga muri engeli
Yesu
saba nyine ko byokunda amenye bitaje mu buryo n'ibi bintu bigahera hama bikagenda neza nta kindi kugira ngo ukundire nyine nabi sporeje mu mutima byose usanga byaraduze bijyana amajana abiri ku kiro ibintu nk'ibi bitewe n'uko nyine kumbure iyo babivana usanga bigana nabo bagende cyane kubera igitoro kitagitwara neza
ikindi abanyagihugu baba mu ntara ya Ngozi bavuga ni urucuruzwa rw'igitoro kuri magendo bikogwa hirya no hino mu gisagara abajeje intwaro barorera batinya ko icyo gitoro kibikwa mu mazu y'abantu gishobora gutera amasanganya
arakoze Jean Pierre nifashije ubuhinga bushasha bw'igihugu cya Tanzania mu bijanye no gutoza amakori ku gitoro cinjira mu gihugu cy'u Burundi ngo nibwo bwatumye muri iyi minsi haba ubukene bw'igitoro mu gihugu cy'u Burundi zidashikirijwe na Kome Manirakiza umushinganganji w'ubutare amasoko ntangabuvu kurikirana Kome Manirakiza
nibyo muri ino minsi hibonekeje igitoro gike cyane cyane cy'ubwoko bwa essence ibi icyo byavuye ko nuko mu mwaka w'2018 watanguranye n'ubundi buryo bushasha bujanye n'icyo twita mu gifaransa dédouanement mu byerekeye ku gihugu cya Tanzania barahinduye ko bahora bakora mu byerekeye gusohora igitoro ku buryo amakamyo uyu munsi yaba dusanze dukorana n'abazana igitoro murazi ko dukora muri Tanzania baguma bidoga n'uno munsi kubera yuko amakamyo aramara iminsi irenga itanu indwi ahagaze atarapakigwa kubera iki kubera izo ngorane novuga zabaye mu guhindura ingene igitoro gishobora gusohoka kugira ngo gishobore gupakigwa aha rero turiko tubakorana na cya kigo Obere hano dukorana nabo muri Tanzania kugira ngo turabe yuko ibi bintu bishobora gusubira mu buryo maze ibintu bibandanye nk'uko byahora ariko nibaza yuko ari ibintu bigiye gutora umuti twibaza yuko mu minsi iri imbere bizaba byasubiye mu buryo na twamaze kumenyera twese ubwo buhinga bashoboye kuzana muri uno mwaka w'2018
yari Kome Manirakiza umushinganganji w'ubutare n'agataka akaba yabishikirije mu biganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri wa kabiri aho yaramutse amenyesha iby'ubushinganganji arongoye bwaranguye mu mwaka w'2017 mu gisata cy'agatera kazi na muntu umunyagihugu yari yahagaritswe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri muri zone mukungu komine Nyanzarake intara ya Makamba yavuye ari kugwa ku mugoroba ku itegeko rya musitanteri wa komine Nyanzarake Jean Claude Nduimana amakuru dukura muri yo commune akavuga ko umustanteri yasanze ibyagirizwa Vianney niyo saba aturuka ku murwa mukuru w'intara ya Makamba bidafashe ni mu gihe yari yahagaritswe n'umukuru wa zone Mukungo Dasendaitwaye ko amwagiriza kuba adashaka kwiyandikisha mu bazokwitaba amatora y'igirizwa shingiro umunyagihugu akaba akora umwuga wo gushona impuzu aho nyene muri zone ya Mukungu Mugisata ya katayagaza na munu njene wa hora rongo yeba nyororo wa jejwe umuteka na mwivaro likuru ya mimba Jule Manirakiza batazira dume ya kuwe muri gyobohero ajangu yororo ya bubanza Jule Manirakiza batazira dume akabaya hora ya girizgwa na bandi iba nyororo Wa mwivaro likuru ya mimba ku ahotera akongera agatoteza imbohe za politike za girizwa kuwa batemera ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza Dume akaba yavurwa mu banyororo baja hanze y'ibohero rya mimba gukoreshwa amabi atandukanye harimo n'ubwicanyi Julien Manirakiza batazira Dume akaba ariwe avurwa mu bagiye basohokanye n'uwitwa Juventus Nduimana ari mu biyemerera ko bagize uruhara mu igandago guhajya babikira batatu wo kwifara wa Maria Guido Conforti yo mu Kamenge bese bita kwa Buyengero n'ubu akaba atawuzi irengero giwe bamwe akanavuga ko yoba yaragandaguwe hari mu kwezi kwa gitugutu mwaka uheze 2017 bamwe banyororo bakibaza ko iyunguruzwa rya Julien Manirakiza batazira Dume ajanwa mu ibaro rya ubanza byoba ari ubundi butumwa yahawe kuja gukorera muri iyo bohero ino nga hama kutu wa teguri yeshuti wa kunzi vigigani wa humura mundi cha RPA agaru kie kurimi kroo marikona ya humesi ni mandese mwiga wivzi wa maa hali fabrisi ni mkundo tuweza mtuti mugiri ya humuwa mubawe mwiri yangi wanyu hawa mburundi change mwuma kungu
Chari kigani ro humura urundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini
ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye